mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamire na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri 18 muri kumenaje we Diane na Hazwe ndongo ibigano n'amakuru tubafitiye muri kano kanyo.
Nice mishiri bagambya ngo ndikinyamwema ngo ndabanukira ugasanga abandi bana bariko barawakubita ngo nibegere ngo ntago bakene ko abegere nubundi naho baza kwishira nta mutekano bafite.
Uyu numwe mu bavyeyi b'abarundi mu ikambi ya Nakival ni mu gihugu cy'Uganda agaruka ku kibazo cy'umutekano muke n'ikumirwa rikoregwa abana banyamwema muri iyo kambi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Ariko nabaza nkababwira muri make yuko leta ya Centrafrica ejo kwa gatatu yasinye amasezerano y'amahoro n'imihari yitwaje ibirwanisho yigaruriye hafi igihugu cyose mu ntumbero yo kurangiza intambara imaze imyaka itari mike isesa amaraso y'abanyagihugu. Perezida Faustin Archange yashikirije ko ashobora gutangura ingendo mu gihugu gushikiriza ubutumwa bw'amahoro ku banyagihugu. Ayo masezerano yafundikiwe i Khartoum muri Sudani ku munsi wa kabiri inyuma y'ibiganiro byamaze igihe kirekire bishigikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika hamwe n'ishami mpuzamakungu ONU. Amasezerano ashitse ko inyuma y'ayandi yagerageje inshuro zitandatu mu kiringo cha baba imyaka itandatu nyene muri ico gihugu kiri mu bikenye cane ku isi. Iyo ntambara yahitanye ibihumbi by'abantu ikura mu ngo zabo icakane c'abanyagihugu iminsi kuvuga miliyoni zine n'ibihumbi 500. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yarasohoye urwandiko rushigikira ayo masezerano yongera asaba ibihugu bibanye na Centrafrica hamwe n'abandi gufasha ayo masezerano y'amahoro kugira ngo azorame. Abashinga amateka ba Leta Zunze Amerika bariko barakora kugira ngo ntihongere kuba ihagarikwa ry'ibikorwa vya leta. Ejo kwa gatatu barongiye kuganira bemeza ko ashobora kuba mwumvikano ku misi iza kugira ngo urubibe uruki ari kugira ngo ku misi iza kubijanye n'urubibe Amerika ihana na Mexico, ariko bavuga ko hakiri ivyo badahuriza ko bishobora kuba intambamye umugi wiga ku mutekano ku rubibe rwa Amerika na Mexico. Ejo kwa gatatu warabonanye mu mwiherero n'abategetsi bakorera ku mbibe umunsi umwe inyuma yaho Perezida Donald Trump wa Amerika mu ijambo yashikiriza inama nshingamateka yongeye gushimika ko ari nkenegwa ko haboneka amafaranga yo kubaka urubibe Amerika ihana na Mexico. Muri iryo jambo ryiwe ryo ku munsi wa kabiri, Trump yavuze ko uruhome ari nkenegwa kugira ngo hacungerwe uturere turi hagati y'urwinjiriro ruzwi. Ati mu gihe impome zoduzwa abajabuka mu bundi buryo bazomana mu buryo butemewe n'amategeko bazomanuka cyane. Gushika ubu abari muri ivyo biganiro ntibemeza ko ashobora kwemezwa imiliyaridi zitanu n'imiliyoni amajana indwi z'amadolari yose asabwa na Perezida Trump. Ku bw'ivyo nta cizere cuko ivyo bakora Trump azoheza akavyemera. Umwungeri wa Ekleziya Katolika ku isi Papa Francisco bwa mbere na mbere yaremeje ku mugaragaro ko hari abapatiri n'abepiskopi bamwe na bamwe bafata ababikira ku nguvu. Yabishikirije amenyeshamakuru mu ndege yavuye mu rugendo rwa mbere mu mateka muri Emirates ziyunze z'Abarabu. Yavuze ko Ekleziya yagerageje gukemura iki kibazo ariko kitararangira. Nyenubwiranda Francisco yariko yishura ikibazo inyuma y'inkuru yashizwe ahabona muri inondwi mu kinyamakuru ca Vaticano cibanda ku bibazo vy'abagore muri Ekleziya Katolika. Ico kinyamakuru canditse ko bamwe mu babikira bafatwa ku nguvu basaminda bagasunikirwa kuzikuramwo ku nguvu. Naho mu kwezi kwa 11 guheze ishami mpuzamakungu ry'ababikira ba Ekleziya Katolika ryarateye ivyatsi ico gita umuco wibanga no guhishira wababujije gushira ku mugaragaro ibazo byo gufatwa ku nguvu. Mu kiganiro haya amenyesha makuru Papa Francisco yanavuze ko ikibazo kiremereye kugera aho ababikira bamwe bamwe bagizwe abaja b'igitsina na bamwe mu bayobozi ba Ekleziya Katolika. Yasobanuye ko bamwe na bamwe bakekwa ko ivyo vyaha bahagaritswe mu mabanga yabo. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 31.41 ku mugoroba ni kuri metero 19.22. Turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, Facebook ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izaha inzwi gushika izaha inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahikaze mu gihe ku munsi wa mbere byari byitezwe yuko imiryango 51 ivanwa mu makambi atandukanye y'abarundi ari muri Tanzania batahukanwa hatashe imiryango ine gusa. Abarundi bisubiye ko bavuga ko barindiriye umwanya munini none batotaha mu gihe gice cya kabiri cy'umwaka catanguye, bagatinya ku mwaka w'ishuri uba ubaye impfa gusa kuri bo. Abandi basigura ku ishami rya onyuri bitaho RCR ritabateguza, bigatuma bahamagarwa hakiri ivyo bataratunganya. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana aheruka mu Tanzania kutrabira uko vyifashe.
Amakuru dukora mu ikambi ya Mutenderi, intonde zari zamanitswe ku munsi wa mbere utangura inondwi, hariko imiryango 51 igizwe n'abarundi 152. Byari bitegeranijwe ko buri miduga ku munsi wa kabiri twaraye turangije, ariko hitabye imiryango itarenga ine yiteguye guta. Bamwe mu barundi bisubiye ko ku telefone babwijwe ijya Amerika, impamvu bisubiye ko mu gihe bari biyandikishije ku gushaka kwabo.
Ma cyabaye nk'icyenda ntagombe kugenda, ndari nzihutira kuza abana bige mu gihugu, nkuta kurangura umugambi mu gihugu. Bihurirana UN wiyandikishije kimara iminsi myinshi wicaye, kandi mu kumanika bakamanika giturumbuka, naho tugasana turima tugasaba kubatwara ko twari mu ituntu tumanza kurinda ubwato tubusarure. Kandi
impamvu yatumye tudahunguka nuko abana bacu bagiye bakiri mu mashuri, kandi haheze ikiringo kinini twari yandikishije, kandi n'indi modasi twararimye ubu niho hari hagezeho dusarura. Kandi ikindi gihe, icyo gihe nyine twari twiyandikishije kugira ngo tunyaruke tugende kurima iwacu, ariko kubw'ibyo kubera batebye kudutwara, niyo mpamvu nyine cyatumye tutagenda kubera ibyacu byose ntitwari bwabitunganye neza. Kuko nk'ubu abana batanguye ikindi gice cya kabiri, urumva ucyubakura mu ishuri mu ruhombo runini. Twari tuzi n'imvura iba iri ko bakeye bagenda gutangura ishuri mu Burundi, none urumva baramaze gutangura kuva mu kw'icenda n'ubu mu gice cya kabiri. Urumva ntitwoca tubakura mu ishuri, ntiboronka ukuntu bajya mu ishuri.
Ingaruka kuri abo barundi biyandikishije gihe kigeze cyo gutahukanwa hanyuma bakisubira ko zishobora kuba nyinshi, ariko abo barundi bavuga ko baziteguriye.
Intambamye yosora kuhaba twiba twaza haba dukatira kuduha imfungurwa, kuko bavuga ngo woba atano zategeye ngo batasigiye ngo mugare kutazoronka imfungurwa kubera imfungurwa zose batamaze ngo kuzabuka hakurya mu gihugu. Hamwe babisitse tukaba n'abatugare ntidushoboye guhabwa imfasanyo y'ifungurwa nk'uko twaba tubironka, tuzaza twitura UN, twitura ayandi mashyirahamwe turabitoze twasa, kuko n'impamvu zoba bitatuvuye ko
ingaruka nyine irahari. Kuko twumvise ibihuha bivugwa ko tutadashobora kuronka ifungurwa mu gihe twafite kugenda, tuzorindira UN yongere itwafishe ntiyatwinjirira ko yongere itumanika amazina yacu kugira tugure tugende.
Abo barundi bahungiye mu nkambi ya Mutenderi, district ya Kibondo, intara ya Kigoma, mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania, barafite icyo basaba ishyirahamwe ryita ku mpunzi HCR kugira ngo icyo gikorwa cyo gutahukanwa kigende neza.
Twasaba yuko mu gihe impunzi igiye kwiyandikisha ko atakwezi kohera batayitwaye, kuko bahomba byinshi, hari igihe wadandaza ukacuba uhagarika kubera ko uri kuratunganya ibintu kugira witegure ubwenge. Rero muri icyo gihe uciye batebye aho gutwara ubuhombye bwinshi. Rero twosaba buri gihe cy'ukwezi kumwe umuntu yiyandikishije ko ariho bashobora kumumenyesha ko akwiye gutwarwa ataha.
Rero twosaba gusaba nk'abantu twasaba kwiyandikishije, dusaba ko twiyandikishije ko bose basinyarukiza kutumanika, hama tukitegura ahantu tumaze nk'imyaka ibiri. Ukegeranya utuntu ukuberekwa ko kadeni ukaba wamuha wamwisuye n'umuhanye ne abazirani bene watu turafitane utudeni umuntu akagenda yabisuye kugira ngo umuntu ntatware ibintu by'ibisasifasi imbere bizomubera bizomuzana ingaruka mbi.
Uko kwisubira ko ku Barundi batahukanwa bibaye mu gihe n'abiyandikisha babaye barahesha kwiyandikisha kuva uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda utanguye. Abo Barundi bakavuga ko atakamaro ko kwiyandikisha mu gihe hari urutonde rurerure rw'abiyandikishije bataratahukana, abandi bakavuga ko bakibangiriye babanze baraba amatora yo mu bihumbi na mirongo ibiri uko agenda. Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Nene biciye ku masonga nk'itangura, abanyamwema b'Abarundi bahungiye mu ikambi ya Nakivale iri mu gihugu cya Uganda barara ntibuce kubera iterabwoba bakoregwa n'ikumigwa. Ibindi kw'ino nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru i Kigali aherutse Nakivale.
Ikambi y'impunzi ya Nakivale mu Buganda ibamwe abanyamwema barenga ijana baba nko ku birometero bitatu mu gice cyitwa Kashojwa B ku ruhande rwo mu kuboko kw'iburyo uvuye ku bwinjiriro. Bafise amazu asa bubakiwe nk'abana bonikora kurusha abandi. Yamara bavuga ko nubwo biruko umutekano wabo udakwiye kuko n'ubu bacinubwa n'izindi mpunzi.
Tugiye ku mabombo baratwinuma, turabavyeyi batandukanye, abavyeyi b'abanyamwema bafise abana n'abavyeyi babirabure bafise abana b'abanyamwema. Cacho usanga ukwezi kuraheze cyariyo baduha caraheze kera kaca abana bakaca bicwa n'inzara natwe kuba tutashika kubapakasiriza mu nkore kuko umutekano twe turatinya gushika kweri kuko abona turabanganirwa tubayira tubangamira kubera amavuta tutaronka naho twaba tugiye turose nk'akazi bakatwimakazi kubera ko twinuma.
Nk'uko Ijwi ry'Amerika ryavyiboneye, abana bafise imenwa yasadaguritse iriko ibiguma vy'amaraso hame no mu mutwe. Nyina wabo asanzwe atari umunyamwema amenyesha ko amagara yabo abangamiwe.
Ibi bintu biva kuzuba kuvuga bagacyatonoka bene uko ashobora kuba yambaye ishyapo ujya muka uva mu ishyapo ututira icyuka kigatuma agira ibisebe nk'uko. Ariko none nk'uyu ndamwambitse ishyapo hakazamo intuguta hace ejo usanga ari inyama gusa zanamye hejuru. Naranabivugije byaranse n'ukuri ndavuza hahera umwanya rikaca byongera kugaruka cyanke isazi muriye ku mubiri cyanke akagira nk'akantu kamujya hace haza igiseri ahubwo ku munwa hari gusanga bavaye nyine inyama byatemaguye ku buryo no guhekenya adashobora guhekenya. Inkofero kweri zo turazironga ariko ibintu byofasha byo by'ubuvuzi ntabyo dufite.
Benshi muri abo bana barahevye amashure kubera ubukene n'ubwoba ko buhava bicwa.
Je ni kenshi abana bataha bakambwira ati mama nge ntabwo nzosura ku ishuri, nicaye mu ishuri bakambwira ngo ndi kinyamwema ngo ndabanukira, bigatuma numva umenga bo kwicara kuko ugasanga abandi bana bariko barabakubita ngo nibegereyo ngo ntabwo bakeneye ko babegera. Niyo mpamvu uyu kwezi twaje twabakuyeyo nari nabakuyeyo ndabashyira mu rugo kubera navuga ati n'ubundi naho bajya ku ishuri nta mutekano bafise no mu gisagara aho nyine ntibaharonkera umutekano kubwo uyu mubiri wabo Imana yabahaye.
Nabo bana baravyivugira. Uwatangura tubwira ibyo aheruka kwiga mu ishuri.
A B C D E F. Good morning. Avuga ngo mwigire yo bakaguma bavuga ngo bana dusanama bagaca banatwikirikano hasi nyene duca tuvuga ati twegumire namuhira kubera ku ishuri bagomba banadutukagura.
Nagiye ku ishuri n'ico bwenge
turagenda gusa rimwe rimwe na inemutse mu wakane.
Muri abo banyamwema b'Abarundi bahungiye na Kivale harimo abasore bageze kubaka izabo. Umwe muri bo yatubwiye ko adatinya kuresha umukobwa atari umunyamwema gusa agatinya kumusohokana ngo kuko abandi batari abanyamwema bohava bamugirira ishari bakamutwara umukunzi.
Mubo urashyo kumutwa mu kabare ugacosanga hari uwundi muhunga mushimye umva nyene acyajyana ko cyane nyene bikagenda kandi ko ntawe arabyumva
uri munyegeze rero
muri umwanya dukundanye sishaka yuko ari uwonde umuntu w'umuhungu ko urumva nawe umujanye nkaho kwa juju canke handi hantu cyo sanga ari ibindi bisanga kandi hagendera abantu batandukanye
uwo mugore nawe akiri muto ahanura bagenzi we kudatinya kurongora canke kurongorwa n'abanyamwema ni mu gihe nawe natari umunyamwema ariko afise umugabo w'umunyamwema
arantwenza aho njiye hose emwe bitwenge ariko baratuka akapanwa karuhano ne wogira gute ngo ndamwikundiranye kibazo hanini mu bisanzwe ni cy'umutekano kuko nabwo bidegenza ntabwo bashobora kuja hariho hose ewe nagira amakenga gose ariko ni bisanzwe n'abantu nk'abandi nyine kiretse batarabitahura nibo biyumvira birebire
abanyamwema baba muri iyo kambi y'impunzi ya Nakival basaba kuboronswa ubufasha bwihariye kubera urukoba rwabo ni kambi iri mu bumanuko bushira uburengero bw'Ubuganda irimo abarundi bahahungiye barenga 30,000 Pseklaveni Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda dutandukira igisata c'impunzi mu gihugu cy'u Rwanda kivugamwo akoyokwe ku barimyi bahura bidoga ko umwimbu wabo rimwe na rimwe ubabera imfagusa mugenzi wacu je ni Mukankusi hamaze kuvugana na Bwana Emmanuel Musabyimana wo muri koperative Icerekezo amubwira ico bakesha ako gahengwe
mukubahiriza no gushyira mu bikorwa ingamba z'iterambere hari abahinzi bibumbiye mu makoperative nk'uko namwe muyarimo kugira ngo bongere umusaruro w'ubuhinzi ndetse n'ubworozi bakomeje gutakamba ndetse banatakira leta y'u Rwanda ngo ibashakire amasoko kuko uwo musaruro bawongereye ariko bakabura aho bawugurisha icyo kibazo namwe mwari mugifite icyo gihe tuganira mu kiganiro muri isanga twaganiriye n'abahinzi batandukanye bibirayi kubona isoko cyari ikibazo gikomeye ku buryo bavugaga ko binabaviramo igihombo kinini ubu byifashe gute hari igisubizo mwaba mwarabashije kubona kuri iki kibazo cy'isoko ndetse n'ibiciro by'ibirayi kuva mwibumbiye muri iyo koperative Icyerekezo
mbere kuko byari bihari ibirayi hari n'icyo kigeze gutaka icyo ibirayi byaboze imwe biri kubura no mu mirima no ku mihanda ariko agisekeri yacyo kampani yitwa APTC ari ngera gutabara yaracyo gihe iradutabana ubundi byabireye byaheze mu mirima bivamo ndetse ikomeza kunagura umusaruro ikibazo kijyanye n'amasoko kiracyemuka umuntu w'umuturage kwigurishiriza akavuga n'imodoka imodoka rikazi ikabifata imodoka yo ikaza kwishyura koperative 5 kugira ngo koperative nerebe ko abanyamuryango bayirimo bakwiteza imbere naho ikibazo kibe yageze aheze ku mihanda byaheze mu mirima ubu ngubu ndababikiri igihari kuko isoko ryarabonetse rirahari kandi mu turere tw'igihugu cyacu bona nta birayi bitari kugera baguye amasoko mu miji yose za Butare nyine za Cyangugu aho hose nta birayi bitari kugera niyo mpamvu ibirayi byabonye amasoko
tuganira icyo gihe mwatubwiraga ko ibiciro by'ibirayi biri hasi ku muhinzi byagera i Kigali bikagura menshi kandi mwe babahaye makeya ariko kandi n'ibirayi ntibyabashaga kugera nk'aho warutubwiye i Butare ndetse n'abarundi basabaga ko byakwambuka bikagera iwabo
ubu kijyanye n'ibiciro nacyo cyarakemutse kuko mbere koperative niyo yavuganaga n'imodokari imodokari ikaza igapakira ariko ubu nk'ubu umuhinzi ni urukwivugana n'imodokari igiciro bacemeranya imodokari ikaza gupakira noneho iyo modoka nk'uko nanabibabwiye igasigayo akaba iyo ihereza koperative amafaranga apana batavuye ku muhinzi numva reka ijyanye n'ibiciro cyarakemutse ku muhinzi yemere kuvugana n'imodokari kibazo cy'ibiciro nacyo cyakemutse ubu ngubu nta kibazo
mwari mufite n'ikindi kibazo cyo gukura ibirayi harimo bimwe byaboreraga mu murima kubera ko mwari mufite amabwiriza yuko koperative imwe ibanza gusarura ikagurisha ikajyana ku ikusanyirizo hanyuma bakaza gutanga uburenganzira ku yindi koperative nayo kugira ngo isarure. Ubu byo byifashe gute?
Ubu nk'ubu naho gukura iyo misi iracyahari ariko ntabwo ibikigwe mbere kuko koperative yacu n'ahantu hanini cyane ni imidugudu 19 imidugudu 19 ikuriye rimwe kibazo cy'abahinzi bafite kijyanye n'amafaranga cyangwa n'iki gihita gikemuka. Ubu nk'ubu nta kirayi kiborera mu mirima nta birayi kibura ngo umuhinzi ngo abuze uburyo yakuza. Oya, ubu ngubu rwose ho biri kuri gahunda nta kibazo rwose nta muhinzi wataka nubwo iyo minsi ihari ariko bafata kuko umurenge wacu wa Bugereshi ugizwe n'amakoperative atatu mu gihe mbere yaragizwe n'amakoperative 12. 12 rero kumva bafataga umunsi bakaguhereza koperative nyingahe umunsi koperative nyingahe ikaza kubyara ikibazo cyane gukora amakoperative menshi none ubu ngubu hose amakoperative atatu kubwira koperative imwe ngira kura none indi ejo yindi ejo bundi kongera gutangira kuri yindi byaroroshe byarangushe niyo mpamvu ikibazo kijyanye no kwa abahinzi batwe ngo bari kubura uburyo bakura tutakirimo bitewe n'uko amakoperative yagabanyutse.
Bwana Musabyimana, ubu ni iki mwumva leta y'u Rwanda yabafashamo cyangwa se yabunganiramo kugira ngo murusheho kwiteza imbere muri ibyo bikorwa byanyu?
Icyo leta dufasha icya mbere hari gihe cyo abahinzi bajya guhinga imwe na rimwe bakabura amafumbire wenda bitewe n'amafaranga atari kuboneka. Twumvaga ko leta yadufasha wenda niba ari ukutuguriza amafumbire tukaza twejeje icyo leta kidufasha. Cya kabiri hari igihe umuntu ahinga ibyo birayi yabonye ivumbire ariko akaza kubura umuti wo kubitera ibyo birayi. Kumva nabo rero ngabahinzi bagufiya bagombye nabo kugurizwa umuti none igihe cyo gukura bakaza gukuramo amafaranga bakoresheje bagura wa muti. Byarushaho kuba byiza no kunoza imihingire y'ibirayi kandi bikorohereza n'abahinzi.
Mu gusoza iki kiganiro, ni izihe nama mwaha abandi bahinzi baba abibirayi cyangwa se ibireti cyangwa abakora ubundi buhinzi burimo ndetse n'imyumbati kuko nayo ikoreshwa mu bintu byo kwiteza imbere?
Inama nabaha ni uko ikintu cyose ugomba kugihinga ukacyitaho. Uko ndozahinga ibirayi ndashyiramo ifumbire ihagije cyangwa se wenda ngo bitere umuti ndibizere, ahubwo umuhinzi niba yemeye ko arahinga ibirayi ntabyiteho. Hari n'ibyo birete yewe iyo byiseho byose bitanga umusaruro kuko nk'ikiro cy'ibirete ni 1,800,000 birete byumye. Urumva iyo ubyiseho ukabikorera birera kandi ukaguha umusaruro. N'abahinzi rero ndimo ari imyumbati ari ibiki, ubu buhinzi bwose bagomba kubugira umwuga kugira ngo babashe kwiteza imbere bagereho bivana n'aho bagera.
Ndagushimiye cyane Bwana Musabyimana Emmanuel kuri ikiganiro tugiranye. Urakoze cyane.
Namwe murakoze.
Cha, bijya bibi, biranuganuka kwari, kandi bihu. Ngo ni bihu akarira gisomeye. Ndakubwiye kwa tarifu. Nivyo. Nivyo. Eka sivyo. Edupinge. Edupinge. Utangike.
Nemupinga mupinge. Umvirizi ijwi rya Amerika. Irabeshe ibihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Akadijisho kumbuga ngurukana bumenyi ahari ko aravugwa cyane inkuru y'umupolisi yarashe ubunyonga ikinga ryunguruza abantu n'ibintu mu gihugu cy'u Burundi ku mugwa mukuru Bujumbura kwa kabiri w'inondwi atabikoze. Polisi y'igihugu cy'u Burundi sigura yuko atabikoze nkana ariko amashyirahamwe aharanira agateka k'abakora umwuga wa taxi vero n'ayakurikiranira hafi umutekano mu ibarabara asaba nyabuni igipolisi ko gikwiye guhana uwo mupolisi vy'akarorero kuko bemeza ko yabikoza bishaka. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu i Nairobi Eloge Urikaneza yadusomeye ibivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi.
Jonas Ndayishimiye avuka muri komine n'intara ya Gitega hagati n'hagati mu gihugu cy'u Burundi yishwe arashwe n'umupolisi muri komine Mukaza hagati mu gisagara cya Bujumbura ku muhingamo wo ku itariki ya gatanu ku kwezi kwa kabiri. Bukeye bwaho Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi yasiguye mu kiganiro yahamenyesha amakuru ico urwego avugira rwemeza catumye hari iryo bara.
Abapolisi bariko barakora akazi kabo batumwe ko kubuza abajya abantu banyonga amakinga kwinjira mu gisagara bamaze gufata ikinga rimwe bakarishira aruhande aho bariko barakorera niho rero mwene ryo yacahamagara abandi ubundi mugwi w'abanyonga makinga bacha baraza ari sinzi bazane namabuye batangura gutera abapolisi ama mu polisi umwe aranakomereka ku mutwe mwene kurasa nabo bagiye kumuhondara ko bafite intumbe yo kumwaka inkoho niho rero yatangurutse kigwa ko zikunkoho urusasu ruragenda ruhitana umwe muri abanyonga ikinga
ariko bamwe mu banyonga makinga bagenzi banyakwigendera bari bahari babisigura ukundi
uwo mutagisi zero yaraparitse ikinga ngaho kuri avenue nkiko burya rero abapolisi bari baje ari babiri umwe yambaye civile acahita mufata
yayirutse arabasigaho nyene mu bayabuye uwo mwanya kubera ishapu nyaravu yahantu umva bari bahetse kwagwanira kivuga cyereka mitemo kumurasa abapolisi bafite ingeso mbi ko batanguye bamaze n'imisi minsi banagwana bagwana kuri hotel bobo baje batoza amafaranga ngo mucore kugira tubone kubareka mukorere ngaha barashobora kwaka bibiri mugaho bagira ishapu hari bagenda kuri hotel ko babanze kuba nkira ko bahaye amafaranga acha twibatanga twiruka ko bavuye hari bagaheregwa acha bagira ishapu kwa yana kahebuza ko yemwe na mazi kubona
abapolisi bamwe bamwe bigenza ku bantu na nikiso habo ni imana atwashira hamwe yita ibijanye n'umutekano wo mu mabarabara ose haramaze kubabona
bibera mu mabarabara yahi wacu usanga ari ibintu bisiga ubwenge nkabo bapolisi abari kubirindiro bimwe bimwe ku mabarabara igikogwa babatumye sico bakora ndabisuyemo igikogwa babatumye sico bakora ningo kuno uvuga yuko kandi nokubiza kumengo ari gikorwa cyo guturubika ngabo banyamakinga canke abandi bantu sanga bariko bararengana
ariko kuri uyu wa kabiri muri kiyavuga ko ivyashitse bitatewe no kwakigiturire
abapolisi nta numwe ariko arakigiturire abo bantu bateye abapolisi bakomeretsa umwe nibo ahubwo bagiye banamwije ni telefone nta mwanya wabayeho kuvugana kuko abo bantu baje ari gitero ariko ko cyaba bishika umupolisi umwe canke unda akagiturire ivyo ntawo cyabi hakana hari abapolisi benshi bamaze kwirukanwa mu ipolisi hariho n'uno n'ubutuko turavuga abapfundwe bazira iyo ngeso ku gitorero
uko biri kose Emmanuel Nimbona twarishira hamwe abanyonzi b'amakinga acishwa amafaranga sotavebu asanga urufu rw'umunywanyi wishira hamwe ryiwe atawo rusigura yavyiganiye radio culture ku murongo wa telefone
nibintu byo byatubabaje cyane aho umuntu agandagwa mu nyamaswa atukivi bavye urupfu uwacu yaraye apfuye nibintu twebwe dutera ibyatsi kandi twiyamirije cyane umuntu yari tukivi so kugandagura ahubwo yarakwiye nk'uwo gushyigikirwa mu kugira ngo akore ashobore kwiteza imbere turasabye yuko ingendo nk'iyo mu bapolisi ko yohagarara
imbere yo kwihagarara habona Imana basanga abakora bene ibyo badakwiye kwitwa abapolisi
barenga amategeko bayazi na cyane cyane nko kwica umuntu muraze yuko ari igicumuro ico no kwita komete reparate gukora ikintu kidasubirwamo sinzi wavuga ati nimiburi buringira ngo habaye inikosa n'umuntu umwe kumuragwana n'ihoshwa no kumurasa ahadashobora gupfa sino vuga ko umuntu yohimiriza ngo wapfuma barasaho badapfa mugabo nibaza ko umupolisi sino mwita umupolisi no mutumwicanye n'ukuri uwo ntakwiye kwitwa umupolisi akwiye kwitwa umwicanye yaje kunyegeza mu kwego rujejwe gucungera umutekano nizo barahari nkabo n'ukuri abo nditwa dukwita abapolisi nabice n'abamenja
n'umuvugizi w'igipolisi aremeza ko kurasa mu cico ari ngingi ifatwa inyuma y'izindi zose
inguvu zigenda buke buke uhera ku kuvugana iyo kuvugana byanze ugahita ugakoresha izindi nguvu buke buke ariko nk'ico kurasa kiza mu bwanyu ubona ko atakundi kuntu ari gushobora kugira
abagize cyo bavuga ku rubuga ngurukana bumenyi duhere kuri uyu yagira ati inembo zirakwiye mu gukingira umutekano w'abanyagihugu ntangwani hari ngo bashobora ibigwanisho mu bantu unawe muri makati orara tenebe yacu mugenzi we nawe ati nakumiza uwundi yandika ati nibaza ko indero y'igipolisi ikwiye gusubira kwitonderwa nubwo umupolisi yoba asugerejwe nta bubasha afise bwo kurasa abantu ukurikira sa n'umwunganira ati abapolisi bamwe bamwe bakwiye kwigishwa karanga mutima k'umwuga wabo uwundi wasaba igihano cyihuta ati uwo mupolisi narungikwe mu ibohero byihuse mugenzi we ati ariko kweri yari akwiye kuraswa kubera ivyo turangirize kuri aba babiri umwe agira ati nakamaramaza unawe ati nagatukisha eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Rojori kaneza rakino ni ukuru duche du sozerira ikiganiri wanyo munhara chuno muse makoze nchote wa kunzi kuchumviliza Fasil Gebe huye gira nije amajri hamwe na engineer joya dufaje muhinga bgivyuma wifatika nijina jodiani na hazu na wateguri enonge andawa shikiriza iwanyo munhara mshua kusura kumva kruwezi tatu akaburungu radio achovewa akaburungu kom tuifurize kuwanda nyamura ni gwa muzio murimo no kujohe gwa ni honde zirugi Amerika mundimi zitandu kanye dutangali zako amakuru ya achu yigi Mugire umusimiza.